VOA. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vyeno genekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane nahazuye ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Nani yo tubana naho bayidandariza isaha n'uno munota umenga umuntu abari ko ararondera umutsi w'ibuye nta nsiguro n'imwe tubiha ubu turivumbereje tumeze uku nyene
ko kare twasimba ku mudandaza ati nk'ikiro cyangwa mpiyorobo ha mukashira muri utwo tubuto twawe.
Aba ni bamwe mu barimyo muri komune Nyabiraba y'intara ya Bujumbura bavuga ko kuronka ifumbire y'ikizungu bisigaye ari nko kuronka umuzi w'ibuye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho imyaka 23 turarumanye ku munsi uyu munsi kuyundi wahoza arongo y'u Burundi Cyprien Ntaryamira na mugenzi we yahoza arongo y'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana bahitanywe n'isanganya ry'indege barimwo navyo turabigaruka kwandi hato. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri makeko imiduga yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisa ibandanya gukura abantu muri Sudani y'umanuko ibahungana mu turere two mu buraruko bwa Uganda ahubatse amazu bazobamwe mu misi iri imbere. Bivugwa ko intureka zibandanya kwiyongera muri Sudani y'umanuko. Abasirikare ba Uganda bari ku mupaka bakamenyesha ko bari maso kubijanye nuko atampunzi nimwe yo kwinjira n'ibigwanisho. Abashinga mateka n'abarongozi b'amashirahamwe atabari imbabare barahuye kuno wa gatatu mu nyubakwa y'inamashinga mateka ya Amerika hari mu ntumbero yo gutera akamo ko hofatwa ingingo zigenewe gutorera umuti kibazo c'inzara igeramiye uturere tumwe tumwe twa Afrika. Muri iyo nama abatari bake baraneguye umugambi wa Perezida Donald Trump wo kugabanya amafaranga Amerika ihaye ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo ngo ni mu gihe iryo shirahamwe ryahagurukiye ikibazo c'inzara mu buryo butari bwabo ke mu kiringo c'imyaka 70 iheze. Tukiri ku mugabane wa Afrika wa Amerika muri ntunga leta irongowe na Perezida Donald Trump itera yizigira ko ingingo yari yafashe yo gutandukanya imiryango yinjiye bidace mu mategeko ku butaka bwa Amerika iciye ku mupaka wa Amerika na Mexique igabanuka. Abafashe iyo ngingo basiguriye umugwi nyobozi w'abakenguza amateka ko abavyeyi n'abana batazotandukanya kiretse bibaye ngombwa. Aho ngo ni nko mu gihe umuvyeyi agwaye canke yafata ibiyayuramutwe ni mu gihe higiti icabi mukira binjira baciye ku mpaka wa Amerika na Mexique cagabanutse ku rugero rugera ku 17 mu kwezi guheze. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva kino kiganiro co kimwe n'ibindi biganiro vyacu muciye ku rugaga kuri internet yacu ariyo wezi3@akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe na indabice ku masonga mukanya myaka 23 irarumanye umunsi kuyundi wahoza arongo y'u Burundi Cyprien Ntaryamira hitanywe n'isanganya y'indege yarimo na mugenzi we mu gihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ibirori nyamukuru byo kwibuka Cyprien Ntaryamira vyabereye ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Turi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza akorera ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Eloge mwiriwe. Ibirori vyo kwibuka uwahoza yoboye igihugu cyo Burundi Cyprien Ntaryamira vyagenze gute?
Ibirori byatangujwe n'inkuka mitabere y'ikatedrale ya Jinamundi aho Musenyeri Evariste Ngoyagoye yasomye misa yibukije ko abantu bakwiye kubavanura n'ubwicanyi n'ikintu cyose cyotuma kiremwa muntu amererwa nabi. hanyuma byabandanirije hari ntatemwa ya ntaryamira hasanzwe ntatemwa mbere y'incungu ya demokrasi mu Burundi ndadaye Melchior akaba rero hari muri izo birori n'abategetsi batari bake nka president Nkurunziza umukuru w'inama mpuzamateka kigira cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu n'abandi bubahwa batari bake n'abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi bari bavyitabye
eloje nyuma y'imyaka 23 nta kuri kuramenyekana kuko ngene iryo sanganya ryo baryarabaye umuryango we wa maraso aturukamwe umuryango we wa politique ariwe Frodebu hamwe na leta y'u Burundi hari ico babivuze ko
ego mediano umuryango w'amaraso ntacyo twashobora kuvugana nawo ariko umuryango w'iyo wa politiki ariwo Frode bumwe bivuze twavuganye navuganye na Pierre Nahimana asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Frode bu ariko yavuze ati tuvuga rumwe n'umuryango yagize ati nyuma y'imyaka ntituzoruha nk'aba Frode bu n'umuryango gusaho kuri kumenyekana ku rupfu rwa Ntaryamira ati kandi gusaba ko indishi y'akababaro ibaho kuko turetse ko yari kiremwa muntu yararenge kuri yari umukuru w'igihugu ati ntiyari w'umuryango gusa na Frodebu ahubwo yari w'igihugu cyose cy'u Burundi ati n'abarundi bose barindirirwa kuri barindiriye n'inyondishi y'akababaro ubundi twavuganye ni Philippe Nzobonariba umuvugizi wa leta kandi umunyamabanga mukuru wayo yatubwiye ati leta ntiyicaye atariko muri rya ndege murazi ko haguyemo n'abafaransa hagwamo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ati iruhande rero hagwamo n'Ntaryamira kubwiye bagira ati ikitse igihe cyiza yuko leta y'u Burundi urabye imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda tujya gusaba ngo tugire amatohoza mu Rwanda ati mugabo ntitwicaye wavuga ati ni ikibazo cy'ibihugu bitatu Ubufaransa u Burundi n'u Rwanda
eloje
uko kuri kuja habona
eloje urakoze cyane turaza kongera dusuye kukwikora ko handi hato kugira ngo uduhe ibyinshi bisigaye kuri iyo nkuru mandanye mbira batwumviriza nkuko nari nabice ku masonga ko president Cyprien Ntaryamira rero muri yosanganya giwe yarimwe mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu Rwanda ntabirori byo kwibuka ivyiryo sanganya bamwe bemeza ko yabaye nimbarutso ya genocide yakorewe abatutsi byabaye ariko ico bikoze igihugu cy'u Rwanda kiriko kiritegura ejo aho bukera gutangura kwibuka iyo genocide yavugwa mu ntara hagashavu ni kenshi mu barimyo muri zone Nyabibondo ya commune Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ko kudashikira ifumbire y'ikizungu ivyo ni nyuma yaho leta y'u Burundi fatiye ingingo yo kuyikura mu bidandaza mu badandaza mu ntumbero yo kuyigabanura igiciro ariko rero abarimyi bavuga ko batoroherwa guca mu nzira leta yashizeho kugira ngo bayironke kuri ivyo mu shikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bavuga ko bariko baragerageza gutorera inyishu ingorane zabo barimyi ivyinshi mu vyumva muri no nkuru Diane Ndonse ari muri zone ya Nyabibondo.
Haraheze imyaka 3 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufasha ingingo yo gukura ifumbire y'ikizungu mu badandaza banini banini cyo kimwe n'abato bato. Muri kino gihe abarimyi mu gushikira iyo fumbire bisabwa ko biyandikisha mu mugambi w'igihugu ujeje kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna. Icyo naco akaba ari amafaranga 228,000 y'amarundi ku gafuko k'ibiro 25 mu gihe umurimyi yahora yigura ku badandaza amafaranga 45,000 by'amarundi nubwo icyo giciro cyagabanutse abarimyi ntibibashimisha insiguro nuko umurimyi abwirizwa kugura agafuko kose k'ibiro 25 atari buronka amafaranga yako kare yashobora kuronka ayikiro kimwe ku badandaza abarimyi bavuga ko iyo fumbire isigaye ari umuzi w'ibuye kugira ngo bayironke ku bwabo yotumizimba ariko bakaronka bayigurira byoroshe aba ni bamwe mu barimyi bo muri zone Nyabibondo yo muri commune Nyabiraba bayaze n'ijwi rya America
twebwe turasesheke ku kibazo cyitwa intabire y'ifumbire yangiri kugeza ubonye bavuga ngo nituyitume muri leta ariko buryo bw'amahera nabwo turabukenye cyane haraho yaronka muri leta barahejeje kujya kuyigombaho none nk'izi mbuto z'ibitunguru ndiko ndatera hasingira ico nzozishirako
ntani yo tubana naho bayidandariza isano uno munota umenga umuntu abari ko ararondera umutsi wibuye ntansiguro ni meto biha obo turifumbereje tumese kunyene
ko kare twasimba ku mudandaza ati nk'ikiro cangwa mpiyorobo ha mukashira muri utwo tubuto twa ingaruka mbi rero zarahabaye kuko yirondeye ntahuyi kura bose barabihebye abadanda
kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo kugura umufuko bisabwa ko biyunga mu migwi ariko igatangwa ku izina ry'umuntu umwe nkuko bisabwa mu mugambi w'igihugu ujejwe kwegereza ifumbire abarimyi ku giciro kitavuna naha nyene abarimyi bafitiye amakenga menshi bamwe bavuga ko uwo muntu yanditswe ko iyo fumbire ashobora kuyibaherana ntibashikire abandi nabo bakavuga ko iryo yandika ryo mu migwi batamenya ko ryabaye hari n'abadatahura itunganywa ryabyo bakibaza amafaranga bosabwa uko yoba ngana vyongeye abanyagihugu ntibama barimiye rimwe nkuko umurimyi itanga ishatse mediatrice abivuga
kubera tutaba twese tugire turimire rimwe hari gihe ubufise akantu gatoya ugira uzanganye uteragiza nk'ikiro kime cyangwa inoso rero umva rero ntiwocuza kurindira uwundi muzoteranya nawe hari n'igihe atana habafise
ibintu biruko mu gihe zone Nyabibondo iri mu turere two mu gihugu dusanzwe turimwe abanyagihugu bitayeho uburimyi ikindi abarimyi bavuga ko isitacimbuka bakoresheje umwavu w'ikirundi gusa kukaba nkako umuyobozi ajeje gusubiza isi akanovera mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Dodico Prosper avuga ko ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko isi ndimwa mu gihugu ikeneye ku bice 80% icyunyunyu phosphore kiri mu mwavu w'ikizungu witwa DAP akaba ari naco gituma abarimyi batera kamoreta ko kuborohereza kuronka uwo mwavu bitabagoye ndi mugwanko Simeo numwe mubarimyi
mugiye kuraba nki muri isoko iri kwirarema ngaha anye mu isoko ya Nyabiraba nyene murabona yuko turima dushira kubute mugabo mugihe tutariko turonka ibikoresho tutaronse iyo fumbire nukuri naba bana bacu kuri iri shuri bazogira ibyago none yakaye tuzabikura hehe tani forme tuzabikura hehe kwebwe hamwe leta yo dushirukira ubute ikaduha iyo fumbire nukuri ndakubwiye nabaje abantu bari mu buyenzi bari mu bwiza mwija binahandi bazuza gusumira ngaha mu Nyabibondo hakwita uburangure
urongoye umugambi w'igihugu ujeje kwegereza ifumbire abarimye ku giciro kitavuna avuga ko bariko baragerageza gukemura izo ngorane hamwe bavuga ko bafise umugambi wo kuvanga ubwoko bune bw'ifumbire abarimye bahora bakoresha ikindi Prosper Dodico arongoye uwo mugambi avuga kandi nuko hari umugambi wo kuyihingurira mu gihugu cy'u Burundi
uwo mugambi turawufise mu shanje burimo n'ubworozi kuko mbere bibonekera mu bintu bibiri ubwa mbere nuko bushanje burimo n'ubworozi buriko burahimiriza bongera buha intege abikorwa twabo bagomba gukorera ifumbire ngaha mu Burundi hariho mbere nikini no kwita izine iri kirubakwa igomba kuzokora iyo fumbire iyo nayo baramaze kuyiha intumbero yuko yoshira mu migambi yayo kuzoza irashira ifumbire mu dufuko duto duto
uyu muyobozi Prosper Dodico arizeza abarimye ko ifumbire ya mbere izova muri iryo hinguriro ishobora kubashikira mu gatasi ko mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka aha tukibutsa ko bimwe mu byatumye ifumbire kizungu ikugwa mu badandaza ari uko rimwe na rimwe abarimye bashikira yataye kanovera kayo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho i Bujumbura tuje gatonya mu rumonge aho havugwa ikibazo co kutaburanira impfuvyi zinyagwa ivyabo mu mashirahamwe azitaho akorera mu ntara ya Rumonge ivyo ahanini ngo bikava ku mfashanyo z'uburyo ayo mashirahamwe yahora aronka ariko zitakiboneka bishimishije abajeje intwaro batera kamo ayo mashirahamwe kuyitura mu ntumbero yo gutorera umuti urashe kuri izo mpfuvyi n'ingorane zayo ivyinshi kuri no nkuru na Alain Yvirankunda akweje rya Amerika mu Rumonge
Amakuru dukura mu gisata CDFC kijeje iterambere gingo n'imiryango mu ntara ya Rumonge yemeza ko ukuburanira impfuvyi zanyazwe ivyabo gusigaye ari kibazo kitoroshe mu mashira hamwe gisanzwe gikorana nayo na FVS Amade Burundi OIDB Terre des Hommes ivyo ahanini bikava ku mfashanyo y'uburyo bw'amafaranga isa niyagabanutse bigatuma ibisata biburanira impfuvyi bidakora neza ivyo rero bikaba inzitizi nko kubijanye n'uburyo bukenewe mu kunguruza abana b'impfuvyi bava mu mitumba itegereye ibisagara hamwe no guhemba abashingwa manza nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza muri kino gihe zimwe mu mpfuvyi zahora zifashwa nayo mashira hamwe zisa n'uko zihebuye aba nabo dusanze ku mutumba Kanyenkoko zone ya Rumonge
narefise ingwane bamboranire yako ibyo bisigi barambiye ko rubanza rwanje bareko barukirana kubera uburyo atabwo ngo mangenda ngaruka maze gutora inshuro zitatu atakivamwo simbona iyo biko biraja niyo bipfa bisari byahagaze nyene tachefu cha ruguru niyo mpamvu ufise umwiheburo
ego baratwakirie batubwira ati turindire urubanza bararujamo barabidufashamo Deo watu vgeati uvujo kugiru rubanza ruhere ngobgara heze. Deo watu larindire yuko. Bodo hama gazakani hama turabe kofzi uvandani.
Tumenye sheko ayumashira hamge ahanini afashi mfuzi zirezo mumigyango. Aha, bamwe mura wavyeyi bazishinze bakavuga ko ico kibazo cyo kutaziburanira mu butungane kiriko kiratuma nabo nyene bajuragirika. Aha, Anastasia Gacuti umuvyeyi akavuga ko we yahisemo kurindira ko ishira hamwe arimo rya FVS Amade Burundi risubira rikamushigikira kuko tokwishoboza gukurikirana ugwimfuvyi areze yanyazwe ibisigi uyu mufasoni agafatira kukuntu abayeho
ngorane nuko ubuzima tubaye murabona ko nubuzima bwazimvye urabona ubuzima bwarazimvye kera twarateranya n'udufaranga tukabafasha muri ubwo buryo bwo kuburana none ubu ntavyo tugikora kubera natwegwe biratugoye
naho ayo mashira hamwe yishinze ineza y'ibibondo agerageza gutera intege imijyango mu kuyumvisha ko yokemura mwene ivyo bibazo byo kuburanira impfuvyi bareze biciye mu buryo bashira hamwe mu migwi barimwo yo kwiteza imbere no kuguranana indongozi z'iyo migwi zivuga ko bidashoboka Jonathan Nduwimana ajeje ubikorwa vy'umugwi izere ya kane yo kumutumba Kanyenkoko ihurikiye mu runani gwi kwa nawe nuze gwegukira ishira hamwe FVS Amade Burundi aratanga insiguro
tumaze kuja hamwe tukiyumvira kuburanira ifuvye n'abana nikora kwasanze bitwara uburyo bunini cyane imyaka dusanzwe turiko turabandanya higoko cyo gufasha ifuvye hariho ingorane twagiye tugira naco gituma ico ingorane za mbere twabonye ko tudashobora gukurikiza ingorane zisanzwe zisano kuburanira abana bantu nikora nabi ndabajya bifubye ico gisata twaragihagarikije
ariko rero mu runani rw'amashira hamwe aharanira agateka k'abana FENADEB barahumuriza naho biruko kwico kibazo co kuburanira impfuvyi kiri mu gutorego muti amakuru duhabwa muri ugo runani akavuga ko integuro yo gutororokanya uburyo bukenewe igeze kure bafatiye ku manama bamaze imisi bagirana n'amashira hamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'ibibondo ku isi ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine ya Rumonge basaba ayo mashira hamwe gusenyira ku mugozi umwe mu fata mu mugongo impfuvyi zifise ibibazo vyo mu butungane aha Ferdinand niyo kindi umuhanuzi wa mustanteri wa komine Rumonge ajeje ibikorwa vyiterambere aterakamo avuga ati
haba mu gutererana uburyo canke naho ubuhinga bwo gukora iki canke kiriya ishirahamwe ribarikeneye tuba tuzi yuko nico c'uburyo atari kirenga kukabene igihugu babayeho mu buryo bubayabaye biba bikenewe yuko tubafasha kugira ngo ashobore kuba abandi bo bafata mu mugongo ariko bigasaba yuko baba bateguye ibyo bakora bimeze neza biteguye ari ibintu bigaragara kandi biboneka yuko bafise ishaka ryo kubirangura bunganiye nk'izo mpfuvyi twe turabona yuko by'ukuri twobatera intege
ibindi bibazo bihanze izo mpfuvyi ni nk'ibijanye no kutaronka ibikoresho vy'ishure hamwe n'uburyo bwo kuriha nk'uko amakuru dukura mu mashyira hamwe atandukanye yitaho impfuvyi akorera mu ntara ya Rumonge avyemeza mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Urakoze Alain Yves Irankunda turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bijya bije, biranuganuka kwa rivye.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akari na vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivye.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivye.
Eh, dupingi. Eh, dupingi. Utangiki.
Eh, mupinga. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero muti uno munsi inkuru dutanga ko umuco ni yahe twagashimye kugaruka ku nkuru y'amasana mu video amazi imisi acana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ugwaruka rw'imbonera kure no ugwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ruriko raririmba indirimbo batari bake biyamirije zirimo amajambo amwamwe avuga ngo tera inda abake babavyari imbonera kure umugambwe ugo gwaruka ruturukamwo ruratera ivyatsi abakoze iyo ndirimbo bakayiririmba ndetse bakanemeza yuko bazohanwa ariko rero abatari bake mu bakunzi b'ijuru rya Amerika barashatse kumenya neza na neza byabereye hehe ryari turabigaruka ko na Leonce ni ngabo munyamakuru wacu aho aza no kuducishiriza amaso ku vyagiye birayivugwa ko kumbuga ngurukana bumenyi
Zoni ingino ziri mu masanamu ya video amasanamu yatanguye gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi na Facebook na WhatsApp kuva kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane 2017 ayo masanamu yerekana imisore itonze ku mirongo ibyina yishima iyo misore iri mu migwi itatu umugwi wa mbere nk'uko ayo masanamu abyerekana ni misore yambaye udupira dusa dushonye kumwe dufise ibara ry'ubururu kabiri ni misore yambaye udupira nk'utwo nyene uretse ko two dutukura hari rero n'umugwi wa gatatu w'imisore yambaye impuzu zisanzwe eka ku ruhande yabo hari abanyagihugu biboneka ko bari kubarorera ubusa n'urongoye iyo misore nk'uko ayo masanamu abyerekana umusore yambaye agapira kera ako gapira kugikiriza kanditse ko FDN no kuvuga ingabo z'igihugu ku mugongo naho ako gapira kanditse ko urwaruka duharanira amahoro iwacu uwo musore rero kuri ayo masanamu biboneka ko ajya hijyano hino mu mirongo y'indi misore ayitegeka ibyikora iyo misore kandi yari itonze imbere y'inyubakwa inyubakwa yanditswe ko permanence du parti CNDD FDD en commune Ntega mu Kirundi bisigura ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri commune Ntega ijwi rya Amerika yarashoboye kumenya ko igikorwa cy'ubwo gwaruka cabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane n'uyu mwaka nyene ijwi rya Amerika rero ryahisemo kubashikiriza akabyino kamwe mutwaririnde muri ayo masanamu ubwo rubyino biboneka ko ariko rwakabuye abantu benshi bituma banagira icyo babivuze ko ku buhinga ngurukana bumenyi murabimenyereye ijwi rya Amerika rirabasomera ubutumwa bwa bamwe n'abandi mu banditse kuri urwo rubuga ariko ritabanje kubavuga izina kuko ritaba ryavuganye nabo uwa mbere mu batanguye gushyira ayo masanamu ku rubuga ngurukana bumenyi agira ati muri komine Ntega urwaruka rw'imbonera kure wiyemeje kumugaragara gucurashuza abagore bose batavuga rumwe na leta abo bita abakeba uyu nawe yagize ati amatohoza ya mbere yerekana ko urwo rwaruka rufise inyoshambi ziva hanze y'umugambwe abantu babi baza kwigisha nabi izo ntore bigisha indirimbo urwaruka rwari rusanzwe ari akarorero ni benshi cyane baguma bagira icyo bavuze kuri ayo masanamu uwo nawe ati ha je numvirije mugabo sinabyumva neza numviriza inshuro zitatu candatora insiguro tena inda bake babavyari mbonera kure bari sese ya gatabe barinjiranwe bazobyicuza atakigongwe bakironse ubundi yagize ico yandika yagize ati umukeba n'ijambo risanzwe igikirundi ntituze turavanga ibintu twumve ko imbonera kure ataho mushobora kudushira turavukana namwe kuko ntabadasangiye ubwoko bavuga ururimi rumwe aha cavuga mu izina ry'umuntu ijwi rya Amerika ridashimwa kugarukako n'abazungu baduteranya ntitwiyumvire gusambura igihugu catwibarutsa uwo nawe yagerageje kumwishyura agira ati yampaye nka data erega twarinjiranwe ntitwabimenya ndumuye kwere ntacu nkivuga aha nawe nyine acagaruka akavuga izina ry'uwo yishuye naryo nyine tudashimye kugarukako agasubira rero ati jewe mubo tuvukana canke tugendana nawe ndumvugira ububisha ubuhize uyu nawe yaramwunganiye ati nimuvuge ibyo mwivugira ariko ikinyoma kizokubitirwa hashashe ayo masanamu nayo muri 2006 ati kandi kuva icyo gihe ingingo zaciye zifatwa ntibizosubira gushika uwo nawe ati telefone yo mu bwoko bwa smartphone ipikipiki mugore mwiza muri Ntega mu mwaka wa 2006 jewe ubwanje ubwo rubyino natanguye kugumva muri 2015 mu mugambwe CNDD FDD rero bashotse basohora itangazo basa n'abemanga kugwa rwaruka ruri muri ayo masanamu muri mbonera kure ijwi rya Amerika rikaba ryarashoboye kuganira na Nancy Ninette Mutoni ajejwe gushikiriza amakuru muri CNDD FDD ariyamiriza ibyakozwe n'ubwo rwaruka bw'umugambwe wabo.
Ayo masanamu twayamirije kwera adahuye atajanye ni nyigisho eka mbere na karanga mutima karanga umugumyamanga karanga imbonera kure. Ayo masanamu rero amajambo yavugwa muri iyo ndirimbo ntahuye n'ivyo twigisha kandi ntahuye n'ingendo y'ikirundi ntahuye kandi n'indero isanzwe ihabwa imbonera kure abaranyereye twategezwe rero kwerekana neza aho mugambo hagaze kubijanye niyo ndirimbo eka mbere nayo majambo ameze nkuko n'abatari mu mugambwe bacu bamenye yuko mu mugambwe CNDD-FDD hariho ivyo twemera n'ivyo tutemera ntitwemera rero yuko habaho imvugo mwene nkazijya zitubahiriza cyane cyane abakenyezi kandi mbere n'abayikoze babone yuko iyo ngendo itabereye.
Nancy Ninet Mutoni ajeje kumenyesha makuru muri CNDD-FDD ahubwo yavuye yemera ko hagiye kuba amatohoza kugira ngo barabu uruhara rw'umwe wese mu bakoze ibyo bintu byo kuntega. Leon Seniongabo, Ijwi rya Amerika.
Inkuru imwe mu makambi mbere yuko dusezerana barundi bagendana ubumuga bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko bakomerewe kubera ubuzima babayemo. Abenshi muri bo bemeza ko ubumuga bavanye Burundi buja bwariyongereye. Desire Hatungimana akoreje Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda.
Impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zifise ubumuga zihura n'ingorane nyinshi cyane mu buzima bwazo bwa misi yose bagenzi babo badafise nk'uko izo mpunzi zivyivugira. Nk'uno mugabo afise ubumuga bw'amaboko n'amaguru amenyesha ko bivanye n'ingene aryama ubumuga bwiwe ho kugabanuka buriyongera.
Abantu afise ubumuga bw'ingingo ahantu barara mu bisanzwe harateka igongo harababaje kubera ko n'ubumuga buguma bwiyongera. Kubera ko nta tumatira baduhaye tujyamaho turara hasi ku gasare ubumuga bukaguma bwiyongera namwe murazo ubumuga bujyanye n'amagufa cyo kuguma bwiyongera. Ikindi nacyo nk'ikintu kijyanye n'amatara hariho amatara bahaye abantu b'abasaza nka twebwe abantu bafite ubumuga ntibaduhaye tugenda turatsitagurika dutsitagurika nk'iyo ugiye kwitwarete ubwo nyene ugenda uritura hasi witura hasi ivyo navyo ntabwo babidushiriye mu ngiro.
Biturutse kuri ubwo bumuga agahinda ni kenshi kuko bategerezwa gutungwa gusa no gutega amashi mu gihe abandi baca ingero bagasumira abana babo nk'ukuno abimenyesha.
Kajewe ikintu kingora kikambabaza ni gihe ushobora kubona yuko mushobore kuba noshobora kugenda kurondera udufaranga guca ingero hamwe n'abandi usanga nyene ari ibintu mimbabaza kuburyo dashobora kugenda ngo ugiye gusaba akazi muri barya hari abantu usanga bariko barubaka amazungaho kugira bajye bafasha abamaso yero yugiye ufise ubwo bumuga barakuraba kabona ko atacushoboye nyine ari kubatesha umwanya mucyo gihe birakubabaza kuburyo ubona uti yaba nari nkomeye nanje nari gukorera udufaranga cyo gihumbi kuri uno munsi hama nkashobora kuronka ngene nshobora gufungura uyu munsi byo rero biraheza bikambabaza cyane.
Abafise ubumuga baganira radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko babuze imitahe gukora bakiteza imbere nk'abandi bakamenyesha ko bamugaye ingingo ariko ko mu mutwe hakora neza.
Ikintu gikenewe cyane cyane nuko twadufise imishinga natwe dukora kubera ko umuntu amugaye arashoboye harukunye n'ubumugaye nk'uguru n'ukuboko ariko mu mutwe hakaba hakora kubera ko utawufise ikintu rero uri gukora utegeza gushyira mu bibazo. Uravye nk'akarorero nkajyewe ndi mu Burundi kubera ko nari mfise amikoro narakora ariko kugera ubuho ndi ngaha mu nkambi kubera ko atahantu ndi bukure n'igishoro kugira nkore ubunyene mba nibereye ngaho ndahiga icyo nkora n'icyo ndeka ubu nkaguma ngaho ariko hamwe noro nk'igishoro ndumva ko bwa bwonko bwanje bwasubira bugakora.
Urongoye abarundi baba mu ikambi ya Mahama amenyesha ko ashima intambwe amashirahamwe afasha abafise ubumuga ageze ko mukabaronsa vya nkenerwa bimwe bimwe. Eroje Rugemangabo akamenyesha ariko ko bagiye kubandanya bavugira abo bafise ubumuga kugira baronke abafasha kwiteza imbere bigaragara. Kugira abafise ubumuga bave mu bwigunge bamamwo haherutse kuvuka ishirahamwe ry'inkino zihariwe abamugaye mu ikambi ya Mahama kugira nabo baje imbere y'abandi berekane ko bashoboye. Uburongo iryo shyirahamwe Eric Hakizimana amenyesha ko izo nkino zimaze gufasha abatari bake kuja habona bakidagadura abantu bakaza kubarorera. Inkino za gicuti bamaze gukina n'abababoneye izuba harimo n'abamaze guserukira Rwanda mu makungu zatumye abitabira mwene izo nkino biyongera. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, nino ngaha duce dusozera, ariko imbere y'uko dusezera natubibutse ko imyaka 23 irumanye umunsi ku yundi ndege yari itwaye Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Rwanda Cyprien Ntaryamira ihuye n'isanganya yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye makuru yacu ari imbere. Yakoze Macbiri Yabero, yashikanye amajwi ahiwanyu Diane Nahazwe, tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye.